Chotwasana kwa ukitegu wanyene wakabizirikana mwameza tatu wazoba wakole windi wikogwa hakuna gafina wanyene wabizirikana kwa mwameza tatu nyuma yayo wazoba wakafungula batalinze kuhiruka chani kani kazoba ngilango kari kurugero ushimishiji
uonu mwabazi mkuru deondi wa Yezu hasiga yukwezi kumwe gusa imbele yuki ongingo idra mungiro hali nyuma ina mayahuja wa seruki Burundi, Tanzania, Kongo iharani dinwaro rusangi na Zambia wakababali bahuri ikigoma wigu kugene yungingo yoja mungiro mulibyo wihugu byose ito gihe abarobji bali mwabaro
itijia kuhindu kakuli zeu gamberenu kufa kuko niho hano narine gime
zedo misabarofi mnyongi chena na bata anda sinze tibadzo baho gute kukole batu nito kilovji abana babu bahiga kuwele nito kilovji
lero isanu munota imigyango na tuketu kwalitu nako kazi hatu imvati tugie kubaho gute tuhungire he nibibadzo gusa
nyakuma mshikilanda anji wambere numukuru w'igihugu nibahagarika iyo ngingo kuko nizo bari twa tudumuriza bwo zakoze
gushika kuri iyo 23 rusama abarobyi bagumye barangura imirimo yabo ukuri kwamye iyo bagiye kuroba baraja kugituro c'igisirikare kijerwa umutekano mu mazi bakabasuzuma bakabaha n'ikiranga umurobyi hanyuma barinjira mu kiyaga bakaroba bakagaruka nk'uko byahora uwo murobyi Clovis niyo saba biramutangaza
mu ncamake birabagora abo tubaza bose nta muco mwiza baduha ibintu byose tubibona nk'umengo ntibitahurise mu ncamake kuko urabona baratubwita iki 15 ko atabyo kuroba kandi mugana natangaye kubona abantu binje mu mazi bakaroba
kugwa murobyi ikibazo suko amafi yagabanutse mu kiyaga byotuma batugara amezi atatu igituma amafi ataboneka kubwishi n'ukumvo z'ubuhinga bwo kuroba atanga karorero kamatara bakoresha
nimba babona ifi ko zabaye nkeya nuko bagizanye ubundi burobyi butajyanye n'ubwatuma ifi ziboneka aya matara yera amatara yo kwica imboga kuko aya matara yera ni nk'uko twafata inyenyeri ziri hejuru mu bicu imboga ziri mu mazi zirabona inyenyeri umva najya amatara ni nk'inyenyeri mugabo hari nk'ajya amatara ya kera ajyaho umucanu wa ncoro imboga nayo biri ku metero ijana iraduga tico kinigo kiraka nk'umuriro hejuru ni igiki
uyu mugenzi wiwe Yohani Kabura ati naho zoba nyinshi urashobora kuzibura
iki kigombye ziri katazo nyene cyangwa zigombye zikazazo nyene nta muhinga w'isi ariho
Clovis ati urabye ibifungurwa ukugene bizimbye leta yari kubanza ikaganira n'abarobyi
n'ubu nko mu isoko nta nibihage bigihari bose twivira none nkatwe tumenye guteka ibiharage gusuma ibiharage bizuca bigenda gutuka imboga zizoba zitagihari umva biraducanga cyo gituma iki kintu cyo kintu cyo gushika baje kuganiriza abantu bo hejuru ahubwo ni kintu cyo gushika baje kuganiriza abantu bo munsi kugira babaye cyiyumviro
Toyi Gabriel aserukira runani rw'abarobyi mu Burundi we yibaza ko leta yumvise akamo babateye hanyuma barahagarika iyo ngingo
nko ku ruhande rwa leta nago nyene tukanisaba ko kuko babigenzeje bakumva kamo batwara abateye ko twaravuze tutumugami naho ari mwiza twase kuwukwikiza ariko kandi twayumva hari handi uwo mugambi batawushize mu ngiro bakidohora muri ayo masezerano ko natwe mwodurose uburenganzira tukabandanya imirimo yacu ya misi yose kandi turayishimira cyane turayikengurukira ko turabona yuko by'ukuri twabandanije imirimo kandi yatankomanzi
uwaserukira urunani rw'amashirahamwe y'abarobyi mu Burundi asaba ko hoba kuganira hagati y'abarobyi n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo uburobyi
kandi tugasaba yuko mu gihe nk'ibyo bibaye ko ubwami na mbere ko tangwa twagishwa amanama tugaterera ibyumviro hanyuma ni muri ibyo byumviro rero twa dutereye leta nayo yoheza igakorera ko hanyuma igaduha intumbero y'ukuntu twoheza tugakora uyu mwuga wacu mu buryo uduteza imbere
n'ingingo zerekeza iyo ngingo zari zikwiye gufatwa
hanyuma kandi hakigwa n'izindi ngingo mperekeza iryo tegeko imbere y'amezi atatu abarobyi baba bariko barakora iki abari basanzwe baturuza uwo mwuga baza babayeho gute hari ibintu byinshi leta yomanza ikitegurira hanyuma natwe tugaheza tugashyira mu ngingo uwo mugambi tugoronokewe tubyumva kumwe
mu bushikiranganje bw'uburemye n'ubworozi umuyobozi mukuru ajejwe uburobyi ati ngingo ntirahagarara habaye ikibazo cyo guhura kwa bashikiranganji bajerusho gisata b'ibihugu bine bisangiye Tanganyika. Dundu wayeza ati inama izokogwa ku buhinga bwa none abo bashikiranganji bashikirize ibyiyumviro. Inyuma y'iyo nama hazocafatwa ingingo itivamwo itegeko rizoshikirizwa abarobyi bose bo mu Burundi, Kongo iharanira intwaro rusangi, Tanzania na Zambia.